mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukijeho muri hose kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Aba banyeshure bacu bo muri kaminuza y'u Burundi canke baba nkabo muri NS ya Ecole Normale Superieure hamwe n'iri yashure y'ubuganga bita INSP barakwiye kumva yuko atariko gwaruka bonyene gw'igihugu.
Uwo ni bwana Paul Hakizimana, umuyobozi ushinzwe amasomo muri kaminuza y'u Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye hari ikiganiro muri kirukuri turazigarukaho mu kanya. Hashize icyumweru abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi batangiye imyigaragambyo yamagana icyemezo cya leta cyo kubagenera inguzanyo kugira ngo babashe kwiga aho kubaha amafaranga ya buruse nk'uko byari bisanzwe. Kuri iki kibazo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije bwana Paul Hakizimana, umuyobozi ushinzwe amasomo muri kaminuza y'u Burundi, niba hari icyaba kimaze kumvikanwaho hagati y'abanyeshuri n'ubuyobozi.
Ukuntu ibintu byifashe, turabona yuko abanyeshuri bo mu myaka ya mbere batari ku mirimo uretse igisata cy'ubuvuzi. Bobo amashure yose guhera mu wa mbere gushika mu bari bakuru babo bose bari ku mirimo, muga mu bindi bisata abo mu wa mbere bari ku mirimo, ama abandi nabo bari mu rugero rw'imyaka ya kabiri n'imyaka ya gatatu. Bobo bamwe benshi baracyari ko barakora ibibazo byo gusozera umwaka w'ishure turiko turarangiza.
Mwoba mumaze kumenya igituma igyogarizwa givyigwa gitabwe cyane cyane n'abari mu myaka ya mbere y'amashuri?
Ya igituma cya mbere cyo nuko bisanze bitunganijwe mu buryo bw'uko umunyeshure igihe amaze kugera mu bibazo bimugora kugira ngo agararize gukora ikibazo, kuko adakoze ikibazo haca hakurikizwa itegeko nyene rigenga ibyigwa reglement academique. Icyo gihe rero aca asanga uwe nyene icyo kibazo yasibye gica kimubera ko uruhombo. Hanyuma abo bo mu wa mbere mu mwaka wa mbere nabo bobo bari baherutse gutangura umwaka w'ishure wabo ku buryo bategereza kuba bari mu ishure gukurikirana ibyigwa hamwe n'abizi. Abo rero bongera babonye yuko guhagarika ibyigwa biborohera kuko bavuga bati icigwa tutakurikiranye kumbure aho tuzogarukira bazoheza bakiduhe tugisubiremo.
Kuva mu ndwi heze kuva ku munsi wa gatanu igyogarizwa ritanguye hariho utwamu twatewe eka n'abatetsi barongoye kaminuza n'abandi eka n'abandi atari n'abanyeshuri. Hariho kandi n'utwamu twatewe dusaba ko abanyeshuri eka na leta y'u Burundi bakumvikana kugira ngo ivyigwa bisubire bitangure. Hariho akizera ko ivyo bintu bishobora gushika abanyeshuri bagasubira bakitaba ivyigwa vyabo.
Twebwe gushika ubu turizeye ko abanyeshuri batari ku mirimo bazogera igihe cya vuba bakikubita agashi bagaruka ku mirimo, kuko ntiturategera neza ikintu cyoba gitumye bahagarika, kuko uravye impanuro bahabwa ukaraba amanama ya mari karaba ukaraba ibiganiro byama biriko birashikiriza ku maradiyo ku mateleviziyo no mu bimenyeshamakuru byandika, ariko ntibaheze ngo bategere ineza y'ubu buryo bushasha bwo gutunganya ugufasha abanyeshuri kwiga amashuri ya kaminuza. Turibaza yuko mu minsi iri imbere ya vuba bogaruka bakiga, hanyuma kumbure umuco bakeneye kuri iki canke kiriya bakawuronka bari ku mirimo. Aho onogira ko mvuga yuko ubushikiranganji bwamaze gushiraho umugwi uriko urategura amategeko yo gushira mu ngiro rya tegeko ryanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu rivugamo uburyo bushasha bwo gutunganya gafashanyo k'abanyeshuri mu mashuri ya kaminuza.
Mu kanya gatoya cyane rwose hoba hariho imishikirano ikwiraba hagati y'abategetsi barongoye kaminuza n'abanyeshuri canke abarongoye abanyeshuri bagararije ivyigwa?
Abanyeshuri tubona cyane cyane abari ku mirimo abo tubandanya tuyaga misi yose baba baciye mu mabiro canke bakadutelefona abo bose tuguma tuyaga tunabasigurira tuguma dusohora namatangazo tuyashira aho bayabona bakayasoma aha muri mu Burundi ubu amakaminuza ageze ararenga 40 ararenga 40 ufasha kamza kaminuza zikusirira zifashwa n'uburyo bwa leta hamwe n'ayandi makaminuza akoresha uburyo bwabo no kuvuga rero aba banyeshure bacu bo muri kaminuza y'u Burundi canke baba nkabo muri NS ya Ecole Normale Superieure hamwe n'iri yashure y'ubuganga bita INS barakwiye kumva yuko akarigo gwaruka gonyene iri tegeko ntiriraba ayo mashure uko arata iraba igihugu cyose rero nibaje ku mirimo cyo kimwe n'abandi ubu turiko turavuga abandi bose bari muri za kaminuza zirenga 40 bari ku mirimo hanyuma abandi nabo bakagomba kuguma bakwega amazi kandi twokongera ko yuko amakenga bagira sinamakenga yitwa kwara y'abanyeshure namakenga umuntu umurundi wese yugira na jewe n'uwundi n'umuvyeyi wari we wese ariko rero ayo makenga araheza gatorerwa inyishu mu nsiguro no mu zindi nyandiko
Dr Paul Hakizimana umuyobozi muri kaminuza y'u Burundi ajejwe ivyirwa murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
nanje ndabashimiye
Radijwi rya Amerika Washington DC abategarugori mu Rwanda bamaze kumenya ko iterambere ryabo riri mu maboko yabo kandi ko bagomba kurigiramo uruhare abategarugori bahuriye mu ishyirahamwe Alumni Association for Peace Through Business bihaye intego yo gutanga inyigisho zijyanye no kwiteza imbere mu bucuruzi Madame Chantal Monanayire uyoboye iryo shyirahamwe yaganiriye na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana amubwira uko igitekerezo cyo gushyira hamwe bagenzi be cyamujemo
Ikindi nabonaga kigoye mu Rwanda ni uko wasangaga umuntu ategeza kubika udufaranga kugira ngo akore bizinesi kandi ureba abagore iyo barimo bafite imiryango bafite abagore babona ko bafite abagabo bafite abana ugasanga afashe udufaranga babitse umuryango wabitse akajya kudukoresha bizinesi yagenda mwaka umwe ukabona arafunze kubera ko bizinesi munaneye atari ubushake buke ariko ari ubumenyi bukeye so numva arengeje umutwaro nkavuga ni abadamu bose bagiye kubereka ko dufata abari muri bizinesi kuko n'abagiye gutangira bizinesi dushoboye kubigisha mbere y'uko batangira bizinesi bakayijyamo bazi icyo bagiye gukora ni ukuvuga bakabanza bakamenya icyo bagiye gukora atari ukuvuga ngo mugenzi wanjye yafunguye icyaro nanjye nafungure icyaro iruhande rwe atabanje kwiga ese ndabona abakiriya ese amafaranga afite azafasha kugeza ryari ese nkeneye kredi bese kubigisha nanone gusevinga amafaranga kuko usanga mu muco nanone abanyarwanda akenshi basaba bazivaropiza batizigama ariko bakoze bizinesi bagashobora kwizigama ayo mafaranga akaza byakoresha mu kwagura bizinesi zabo cyangwa se ko batangiye iyindi bizinesi ya parave noneho ibyo nabyo bakamenya ko ari ngombwa atari kumva ko ari bucuruze ari yacuruje agataha nimugoroba bakayahahisha akaba arashije yatangije iporogaramu afite gahunda ko yajya no mu bindi bihugu ariko byose bizaterwa n'ubushobozi kuko iyi porogaramu ubundi abayigiyemo uretse kwishyura amafaranga ya viza ubundi nta mafaranga babaka yose ni gratuite akamaro imaze kumara abanyarwandakazi ubundi byakabaye byiza ni ukuri no muri aka karere k'ibiyaga bigari iyo porogaramu iramutse itangiye ariko byose ntekereza ko bizaterwa n'ubushobozi kuko bisaba n'amafaranga
nk'umurundi umuganda umunyekongo mutanzania yosimbira ngahe kigali akiyandikisha muri iyo porogaramu yoronka uburenganzira bwo kugira amahirwe yo kujya muri iyo porogaramu nawe
aramutse afite bizinesi iri ya rojisitire muri RDD mbese mu Rwanda akorera mu Rwanda azi icyongereza icyo gihe porogaramu yayikora kwa bakorera mu Rwanda afite na seritifika RDD kubera ko byerekana nyine ko akorera mu Rwanda kandi afite byinjizwi mu Rwanda
turamushimiye madame Chantal Monanayire uyoboye ishyirahamwe rifasha abakenyezi abategarugori kwifasha mu kwiteza imbere mu byerekeranye n'ubucuruzi yari kumwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana ubu noneho ni ikiganiro muri kirukuri
Monica Inyuma ya mezi atatu haguye cha kiza cimvura kikonona imirima irusangi hakurikiye uruzuba. None abanyarusangi bari mu kangaratete. Ubuho bimeze gute? Bega ziberawe avyifashemo gute?
Gaso.
Sa.
Aga mwana ande fakuja. Fakuja turaruko. Ndi umunsi jojo jovamo. Ni mosi ona kitseni mane ndaro nimi bikombo byitoka. Mwete na utso bya gute.
Birakatama.
Fakuja fakuja konyene mwana zinone tugiye.
Naho bicura humva.
Ngaka cyo sokubiha no bakesera.
Naho nta numunyu urabishiramwe.
Mvuye umwana.
Ego ufumushira mwakunyu
bashira. Ndawukuye hehe ifi ni ahiyo amana. Mbitira.
Asha.
Umele tu fakuja ntwishwe n'inzara. Mira bila joshe nukunyene zaso.
Wapi kabisa. Biranse kurenga umuhoko. Reka mfumise ukamazi. Mfumise ndabimirisha nk'umuti.
Mbega. Aho nyine kuvuga amazi yo ntitugiye kuyabura. Reka ntwe nuno kwa meze. Acha tiyo sahita turi mu bugaragwa tani magimvura.
Ubu turagowe kuri ku Imana.
Mbega bikira Maria mawe. None iyo wumvikishiza kitosuka turi bazima.
Ma. Urambabarira n'ukuri.
Ndakubarikiga mwana.
Nani cyo ndina bugufashe mayereka.
Oya mwana ndisiwewe siwewe wabiteye. Siwewe nokole.
No fumye ndaje kwigurana no mushira hamwe ryacu ry'uburovyi. None ra meza tatatu araheza tani ishutse na hano.
Mbe none. None nimbone ko. Nimbane ko ya mbere nokuri niragera ngo mufume mu bamurasoza aho.
Eka. Twese ubwato twarubi.
Oya mwana
ya. Ahubwo sinzi nuko tugi Ma, uwe na mahor? Kumengo umeze ne? Umeze kwa?
Oya, nana kimu. Nana kimu ya mwana wajo, nana kimu.
Yere kukura vili vyo uwe. Uwe umeze kute ma.
Ndamene sumutu kwe. Mwakabo ni mwakebu kinacho. Bila jago hera, yari nzara nana kimu.
Ma, cha. Jambratari neza.
Mbega. Mbega kya numutwe gusa. Yo, sinumva n'urusigoro ndembeje. Uzokira amazi mwana. Uzokira amazi ntwe. Ngira bica bihera.
Ngira gusuki.
Yo. Yo. Yo.
Yakir.
Yo.
Yakirama.
Yo, kaso.
Soma tura.
Kaso. Kaso.
Sa.
Yo. Kaso.
Sa.
Yo. Yara kabirase. Yirerererererere.
Ma. Umva nuno meze gute. Sinare nakubwiye ko izo bintu bitariko kama.
Ariko rurahe kanya mu nda mana.
Ma. Ma.
Yo.
Uranyumva.
Fata ko mutima.
Ma. Yo. Tutabale bazo naba. Yo. Ma. Ma warafuye bazo yo.
Oui. Injira.
Tragize bwa ke monsieur l'office.
Ah, les jeunes mariés. Ça va?
Eh, ça ne sawa.
Karibu, hein? Karibu, hein? Ariko rira gatebe fise kam? Murari ngene rero mu yarande?
Oya ntangorane haga imitima.
Eh, d'ailleurs na Karim arabaye umwe. Nimicharani. Mbeba asha kumugaruzi. Nizere kumutajegu sinyuru.
Oya, nivikabe. Jotko vizi wahu.
Aho ni sawa. None, Mariza. Kutapuka. Wamenyere yuruko.
Ni uke nyin.
Oya, nawe, kamema. Nawe, da uke. Nukurushinga rukaguma. Alors, les jeunes mariés. Tuwa fashiki.
Bon, twari tuje kubaza vya dosye wa muhungu chondo.
Ah bon?
Ego,
none hari ibindi byo kubaza. Ibyiwe ni mubizi.
Ego turabizi mugabo nyene. Ngiramwo biraba.
Sa? Sha.
En fait, twari tuje kumusabira ikigongo monsieur office
muti kugira gute
kumusabira ikigongo
nuko kumusabira ikigongo bishoboka ari kugwe nukuri
ibyo nibibaho les jeunes mariés nibibaho suko bigenda
naho yakoze amakosa mwokoresha umutima wa kivyeyi mukamurekura agasubira kwidegembe
nukuri mwamukoze
mbe burya ico bita faute moyenage murakizi mwebwe eh ndabasomera amategeko kandi
oya nukuri oya nukuri ntimwokwirirwa muradusomera amategeko
eh mumbwire nsome
gusa nyene twagira ngo kare twebwe yari yacumuye ko tumubabariye mwoshobora kumurekura
iri gutungana isuko bukora les jeunes mariés oya amategeko aratomoye yigasa kuvuga ko wari yitwariye umuntu ashatse amukura higihano pas du tout oya oya
monsieur l'officier cyondo numwana twakuranye ndamufata nka mwene wacu ndaba nukuri nibyo karamuciyemo ararenga amategeko nukuri ni murabe vraiment
donc rero munyanga amategeko
oya
munyanga amategeko
oya
muraba iby'amategeko arekura
kuri gashavye umva bikunda gashavye
please nukuri muvyura umutima w'ikigongo
bon reka subire oya reka subire mvirifye mu gitabo c'amategeko
yego nukuri mwamukoze
ari hamwe rero yoba yari genjeje neza nimiburiburi tworaba vraiment ko yoshobora kubararekugwa by'agateganyo hanyuma agaca abandaniriza igihano ari hanze
yego murakoze nukuri murakoze
ariko rero munyumve neza ega simvuze ko acari kugwa ngo bigiye uko oya ndababwiye gusa ko bishoboka mu gihe dusanze yari genjeje neza muranyumva
yego nukuri
aho rero birashoboka ko atezuriga umunyororo umunyororo warusigaye twamutezurira
ibyo birumvikana n'ukuri
akawuriha mu bikorwa by'iterambere
rusange yego n'ukuri ibyo yobikora
naho rero yihenze agakora n'irindi kosa na rimwe muranyumva na rimwe azoba bifuse byose
ariko ibyo birumvikana n'ukuri
bon reka ndabidosiye rero yiwe basha
sheri mama ku mafone sinzi ibyo ari byo ndasohotse kwitaba gato ndagarutse
nari nibihe gashe
sinzi yagumye ambika
monsieur le fils
oui
mon nonge gato nitabi telefone
nibiki hari ingorane
funde kina shareka kumisha umukino urabona kina
hinga
hotel yo nyene oya kina
baza murindiri
twindiri iki
baza murindiri
hotel yo nyene
turindiri iki
kina ndabakubite ko je bikwiye
ora funde
hatinya gutsindwa kina
ni iki namuduka mwumva inda kimwe yamituza nifashanye
ego mwishwanje
Hewe, tengo siro kemwa bahungu mwe ntibabitumarane.
Babahungu ndake.
Ne gara tante muche muta kabasha. Ndababonye ndakeshi. Bega mwabonye. Yari kando yirengani. Kawa.
Igi kamyo kirawo kiranchi umutima.
Obo namwe.
Kiye numva ndingo kora zose zici.
Obo namwe mu bantu wese. Nani muze kuntu ibashangiza rimwe mundo
ekasaho abo bagesera babanyabugo baraturingira mu kutuzanira ifashanyo ntuzewe ukame ngo twari twari dufize iwacu
aho nyine bakaduha ubusa bw'ubusa atandi cyo butumarira
leka basha ubusa busumba kamara masa
none nuko ubusa bashaka ni
ubutwi ikacareka nuko ubusa baduhenda hendeje yo tuburose nani nkwizo kubiteka baduha nana amazi yo kunywa none batwimirya batwimena Yo kunyu
aniwe uratanguye byabivya.
Ereka bitwibihindira
guhe.
Reka shanda gusavye ivyo babigira nkana. Reka abanyabugo ntibatunezwe. Naho twofata ugahira.
Bitwi. Nana gabitwi. Wewe nta musi numwe wobaho frema.
utari kurabibu kwangu ariko ntaso
kwangu umviriza jewe mari nagateka kacu
kura gateka
waje kugwino niba dufate kwabantu
ikibaye cyose ngo nabanyabuko ubwo musuye kutwifatira kacagiye cyangwa
amya oya sibyo kanya sibyo ndiko turavuka
oya
reki cyo gushwa
oya mwishwa
ndibije kugira waro ndikoze tukenda gute
nuko nyine umwoganira muhandi cyangwa ubona mwowe uchichi uchituhani cha chewe ngani ya nuwa mubeshi ili nyamafita yutu kuchi wana abiha
uchichi awa ya mwana wakilu mesibi hindi
oya kule kibyo kuhikwana
oya
oya nijo hana kibibibu imi siyo satrifa
kena kifa
oya tu ya kengi haba
atufata
muka tu ya kengi haba
yone suwa tu
Baga yemwe na wa muganga yaciye agenda nigumirayo.
Yo. Yo.
Zive.
Yo.
Zive.
Yo.
Ungumeze gutega.
Yo. Oya shata kundo. Nakundo nakatara cha gusa.
Oya reka kwihebura. Kwashite kwa muganga gazibe urakira. None umuganga wewe ntiyoza basi agapfuma duhebuze.
Yo. Yo.
Ngushyira hetse radio.
Yo.
Yo. Ngahemwe.
Yo.
Ngo mu buri kimwe kandi binga. Yinda ndaje kubaki. Ngumwe twazibe.
Eh ni jewe muga.
Eh nene rero gatete.
Ego ni jewe nyene.
Urumva rero.
Sa.
Umuntu wese twa mupinyo dusanga afise
mara. Njanye ni. Ko mwitoye arakira.
Faje tumwandikira iki rero atugwarire.
Yo. Ya muga. Ahubwo ngira mwo mwinjiza ibitaro kugira mu mukurikiranire hafi murabona ingene yarenze
erega byari kuba viza yinjiye ibitaro mugabo aha turafise ingorane
oya niyo aja kugwarira muhira no kuri kose mubona ingene ameze muganga oya n'ukuri ni mubirabe
oya shaka dize ntibishoboka
basi mwofuma mushira hanze muri koridoro
Musi haruzuye. None nubone ko bajye bose bajyane
ha bajyame ruhande
ntara. Kuba dusikikiza cinzara. Turahagwa ibe cyane ahatware.
Kayemwe reka reka.
Nabari bagize ngo barakije bace basubiye kugwa. Ubutawure sitwe.
Araga ni inzara. Aka nubu n'ukuri tugwaye tukiriko.
Yo.
Yo ugomeza gutegatira.
Oya basha hoya ya. Oya. Oya. Ntakometse. Oya ntakometse.
Mbega. Ariko kwihe
ukirango ndahafye ukaga
reka kwihebu uzokira cyane gutekereza imiti uzobanda yifatira imuhi ahubwo reka nakubwire ushobora kugabanya
ubushuhe oya 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 nta rushinge mukaga oya oya no kuri kwimana oya iyo no champa no champa reka reka nta gishinge mu ntera mugomba kunsohoka
ngine wigira h'umwana wose ukunda gutera ushinge cyane kureka nakazi
oya muganga ntumureke jewe ahubwo nibaza ko yataye nubwenge
umuntu w'umama ashaka kwiga
Mbeko mubiharira biragaragara neza ko batware bo ngahi rugo batatu netwe
aho gabitwe ntasoni
zike
ahiziri kuravuga aho bitangira ivyemwe
cyane
manza mumvirize manza mumvirize
ise sikutera
twumvikanye neza ko tuyaga duhana hani jambo
mubwire umuhungu rero ahe kuzarancira rero jewe ndabwiye ko tegeje bo ngahi rugo bashaka kuzishije inzara gusa uravyumva
ibyo kwagiriza abandi tubireke
ibyo ni byo
ahubwo tugira icokogwa
Ngwi chokogwa umuze tugira imyerekano tubagumukane ngongera girasi yo ngamwikambi
kora gahipye imyeye
ewe
oya ye cewe suko ndabi oya 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 ye cewe suko ndabibona
nabukiye
oya tumvirize cyumbira cyo nawe ye tumvirize
tumvirize
meko tucagaho tukitogera abategetsi bibugo ngo niwe bashaka kutwicisha inzara data wanje bonyene ahubwo tworaba neza ahivyo bike byo biboneka twosaga tubironka ko twese
tubironka ko gute twese kandi ari ntica ntikize muravyo ko tungana aho rero simvuza barambare mu mahema kubera ingwara y'ikigoyi burya budendetende kibaduha badudendereza
ikibazo sico
burije kyo niki
ubize nakubwira ntituje ngaho ngo dutunga gatukabandi natwe turasongera isibe
gute
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 eh Mwaja gaha mwaga hali lako gaha mwuri tuwebge Hatari mga mahali misi yose yifashanyo zinche Babu wagomba kwikwe gira kwa wonyene Hibi mkeko hali hawa andi vende wabu mashonje He? Ahia wifzo wikituronga vjaga mwaneza Hikuwa wayetura henda henda
Mbega weko wegiru muhinga Aho wangu hauka wangu kaburu
wuzi Manta umfirize Manta umfirize
Ya undi muti Nukuba gumukana
Oya abita Uwamuhungi vjabuka Ijabuza nipse
Hey
Che ukonda bibona Bila kene weko turongu mkuru wikambi Atu serukira Hey Hey Uwamukuru wikambi Niwe yocha tunga nyivinu vjo Sebikenewe akadushikiria n'abategetsi bibugo eh
bibugo
eh sizo ko muvyumva nawe
nico
none tubikenze gute mubona yoja ho gute
mukurindira kumva vyinkuru y'abaserikuru n'abarengero uko bizobandanya reka tubandanye tubasomera zimwe zimwe mu nterano mwashikirije ku gite geruka ariko imbere yaho tubanze tubibutsa akabazo twari twabajije turumvise nyifato ya Zibera yo gushaka kwerekana ko bose batakozwe ko kumwe na kijya kiza cimvura agashaka gushira imbere umubabaro wiwe mbega mu kibani wanyu ingorane nkizo zishitse mwo byifatamwo gute uwa mbere yagize cyavuga ni Placide umukunzi wa Murikirikuri w'Imuramvya agira ati ndabahaye amahoro bakinyi bacu dukunda ati kubgandi yo nyifato ya Zibera ni wacu mu kibano yarahabaye aho hadutse umuriro uturira imirima y'ingano muci hanyuma rero bamwe batangura kuvuga ngo iwabo hahiye hanini ngo hanje naho hahiye hatoyi muri gihe nk'icyo rero ucufata ingingo ataho wegamiye kuko ngo imvura mu kugwa ni cyagura ati ugaheza ukamwereka ko ari kiza cateye ati mbere kubgandi ushobora kubahuza mu butandukane bwanyu kuko mufise ingorane zigihe cyo kwagirizanya ngo ahubwo ni gihe cyo gufatana munda ndayisenga Beninge w'Imuramvya ku gasozi Kiganda ati dufatiye kunyifato ya Zibera nuko no ngaha mu kibani wacu abameze nkawe bahari aho hari umunsi higera kugwa imvura ari mu rubura hamba bazana ifashanyo baha abantu bose mugabo havamwo bamwe bavuga ngo bahaye ubwoko bumwe kandi babahaye bose bakibagira kwibigiye inama bigira Imana Jamari w'Ikarusi mgitaramukana we ati nagira mbarire Zibera ntihute gushavura abanze nyabuna yimvira ati iyo mbana n'umukuru w'umutumba nari kubyifatamo gute atarakwiye rero kumenya yuko inkubirabije utovuga ngo twari umwansi wariko n'umukunzi irajaniranya kwamenye ko Kadede atabubasha yarafise bwo guhagarika ijya mvura uyu nawe ati nitwa Bayisenge Cleophasi w'Imakamba kuri sekominare Nyange atabafise inyifato y'ubujyajya nkiyo ya Zibera nungahe iwacu barahari ati kivyerekana no vuga nuko musumwe nako ndagenda mwibarabara hama mbona umuntu agize accident kinga yari yatiye avunika kuguru ati mbere n'iryo kinga ryavunika icuma ariko nya nikinga amaze kuhashika yagize ati mbabajwe nikinga ryanje igirije ko isudire ati nawe wowe nibisanzwe ati ariko rewo muntu yibagiye ko atasoko ridandaza maguru ririho atari kico cuma cyoco yari kukigura ahageze hose kandi abandi rero benshi mwatwandikiye muva mu mihingo itandukanye naho tutashoboye gusoma ubutumwa mwashikirije aho twovuga nka Chris wo mu Kayogoro mu ntara ya Makamba Jean batazira kizosi isonga ibururi Eliane na ushobozi Kiganda muri Muramvya ndayisenga Asmani w'Utihinda Muyinga Edide Junior wikirasa muri commune Muhuta ntara ya Rumonge Divine mu ntara cibitoki commune Mugina ndi muri benshi Pascal umusirikare wo muri Bujumbura Yono kuno Jiridasi mchanguzo kumine Kiganda Asazwe mwenye shure kuririse kuminare Gitanga Nabandi venshi chane toki kwa tuladonda gura ngo duheze Nekubuna humu tegama tuki akabazo kugiche mwejeje kumbiriza Funderi arumvisha bagenziwe Kwa hogutera na majambo Bakuye nyavu na kugani ila baha ni jambo Bega mweho muvyumvagute Nubunyene mubandanye mutuwa ndikira murungike nihano zanyu kuri zanyu mero mujamu maze kumenyera arizo mirongi indwi na gatanu amajana munani na mirongo munani n'umunani amajana icenda na mirongo itanu canke naho murungike ubutumwa bwanyu kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu Reka turangize tubibutsa ko carigije amajana mirongo icenda muri gwa rukurikirane rw'igikino muri Kirukuri murakoze naho ubuta
Chari gikino muri Kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri n'igikino mutegurirwa na La Benevolentia.
Chotezijwe rya Amerika icyo kiganiro rero nicyo dusorejeho ibyo twari twabateguriye kuri isaha. Mwakoze mwese kudutega amatwi, nshimiye kandi nabadufashe ku buhanga bw'ibyuma. Kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi, mugire ibihe byiza. Ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje.